Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki indwi z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ubu rero umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza y'ido n'ido y'urubanza, kuko twashikanye amadosiye arenga igihumbi n'amajana atandatu.
Uyo ni Maitre Amel Niyongere avuga ku madosiye arenga igihumbi n'amajana atandatu ku kibazo cy'u Burundi amaze gushikanwa muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Tubafitiye n'amakuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu Rwanda no mu Burundi. Yamarareka duhere ku makuru avugwa hirya no hino dushikizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys.
Baramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abapolisi barateye vyuka bikoroza amosozi ibihumbi vy'abanyagihugu bari mu myiyerekano ku murwa mukuru wa Sudani ku munsi w'Imana ejo, aho bagisaba Perezida Omar al-Bashir gutanga imihoho mu ndwi yabo ya gatatu. Amasinzi y'abari mu myiyerekano bagizwe n'imirwi y'abaganga, abigisha, bahuriye ku murwa mukuru Khartoum ejo ku munsi w'Imana. Leta ya Sudani yashikirije ko abantu 19 aribo bamaze gufa hamwe n'abajeje umutekano babiri kuva iyo myiyerekano itangura mu buraruko bushira ubuseruko bwo mu gisagara cya Atbara ku igenekerezo ya 19 z'ukwezi kwa 12 guheze. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu Amnesty International ryo rikaba rishikiriza ko abishwe muri iyo myiyerekano baza bashika kuri 37. Abategetsi barugaye amashure bashinga amasaha abanyagihugu bategerezwa kuba bari mu mihana yabo, kandi intara zimwe zimwe zishigwa mu bihe bidasanzwe nk'igihugu kiri mu ntambara kuva iyo myiyerekano igitangura. Intandaro y'iyo myiyerekano yatewe n'uko leta yadugije ibiciro by'ivyankenerwa harimwo n'umukate. Abategetsi muri Misiri bashikiriza ko umupolisi yishwe mu gihe yariko arategura bombe yari yatezwe hafi y'isengero mu micungararo y'umurwa mukuru Cairo. Abategetsi bavuga kandi ko abapolisi bashika kuri babiri bakomeretse igihe icyo gisasu cyaturika ku munsi w'Imana ku munsi wa gatandatu muri Mbabarira. Ibyo byabaye mu gihe abakristo b'abakopte muri icyo gihugu cya Misiri bari mu myiteguro yo guhimbaza Noweli ihimbazwa kuri uyu munsi wa mbere. Nta muhari uriyitirira ko ari wo wari wateze iyo bombe, ariko umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu warimanze ko ari wo wakoze ibitero ku bakristo muri icyo gihugu cya Misiri muri kahise. Iyi ndwi y'ibikorwa iratangura kuri uyu munsi wa mbere muri Leta zimwe za Amerika, ariko ibihumbi by'abakozi ba leta bo bagumijwe mu ngo zabo kuko imirimo ya leta yahagaritswe. Bamwe muri bo muri iyi ndwi barongera gutonda ku mirimo ariko batiteze guhembwa. Perezida Donald Trump yashikirije ejo ku munsi w'Imana ko atahura ibihe bitoroshe abo bakozi barimwo byo gukora batiteze agahembo, ariko abasaba kuraba ingene bo kwifata kuko atazemera ko leta yugurura adahawe imiliyaridi zitanu z'amadolari asaba zo kubaka urukuta ku rubibe Amerika ihana n'igihugu cya Mexique. Ibiganiro byahuje ejo ku munsi w'Imana abategetsi mu biro bya Perezida White House bari mu icegera cy'umukuru w'igihugu Mike Pence hamwe na bamwe mu bafasha mu nshingamateka kuri icyo kibazo cy'urukuta ntacyo byavuyemo. Ariko Trump avuga ko umwumvikano ushobora kuboneka mu minsi mike iri imbere. Abakozi ba leta bashika ibihumbi 108 bararungitswe iwabo. Abankenerwa cyane cyane nabo nibo bariko barakora badahembwa muri iyo minsi imirimo ya leta yahagaze. Abakenyezi muri Arabia Saudite bagiye kugarukirwa mu bijanye n'agateka kabo, aho abagabo muri icyo gihugu batacemerewe kwahukana abagore babo batabimenyeshejwe. Kuva ejo ku munsi w'Imana, amasentare muri icyo gihugu yasabwe kumenyesha umugore ko umugabo wiwe yahawe uburenganzira bwo kwahukana. Ingingo ije ikuraho umugenzi wariho aho abagabo bahukana batabimenyesheje abagore babo ndetse bakanka no gufasha abana baba baravyaranye. Iki ni kimwe mu mpinduka ziriko ziraha umukenyezi w'umuyisilamu bwigenge. Mu mwaka uheze abakenyezi muri Arabia Saudite barahawe uburenganzira bwo kugendesha imodokari. Mu yindi myaka imbere yaho bemerewe kujya mu mahiganwa y'imikino, gutora mu matora hamwe no gukora imirimo yinjiza amafaranga mu muryango. Ariko amashirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko impinga ikiri ndende mu gihe abagore bataremererwa kuresha canke gufata ingingo yo kwahukana ndetse no kugira ingendo tutibagiye no kuvurwa abagabo babo batavyemeye. Abajejwe umutekano muri Nigeria jo kumusi w'Imana barahagaritse abamenyesha makuru babiri babagiriza gutangaza amakuru yerekeye umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Nkuko amakuru ava mu kinyamakuru cyandika muri icyo gihugu yabibwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP, ikimenyesha makuru The Daily Trust gikorera mu buraruko bw'igisagara cya Maiduguri cavuze ko abamenyesha makuru bacu bahowe ko batangaje amakuru ajanye n'integuro z'abasirikare ba leta barimwo zari zigamije kwigarurira igisagara cha Baga. Ico gisagara kikaba cafashwe na Boko Haram mu ndwi zibiri ziheze. Ico kinyemesha makuru cashikirije ku itariki ya 31 z'ukwezi kw'12 ko Boko Haram yafashe ibice bitandatu mu buraruko bwa leta ya Borno.
Urakoze rero yisuka makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho urunani rw'abashingwa manza bakurikirana ikibazo cy'u Burundi rwamenyesheje ko umwaka w'2018 urangiye bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ayo madosiye yerekeye ibyaha bishobora kuba byarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015, harimo ubwicanyi bw'ikivunga, guhohotera ikiremwa muntu canke gufata abakenyezi ku nguvu. Urwo runani rwizeye ko uyu mwaka w'2019 uzorangira hamaze gusohoka imitahe y'uguhagarika bamwe mu nzego za leta bikekwa ko ivyo vyaha. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Urunani rw'abashingwa manza baburanira baburiye ababo n'ivyabo hamwe n'abahuye n'amabi n'ivyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 barashima aho bagejeje igikorwa. Maitre Armel Yongere, umuhuza bikorwa muri urwo runani, yabwiye Ijwi rya Amerika ku mwaka w'2018 warajuheze bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 y'abantu bakorewe amabi imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI.
Ubu rero umwaka urangiye w'2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza yido nido y'urubanza, kuko twashikanye amadosiye arenga 1,600 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Hama aho rero hariyo n'ayandi y'amabi abandanya ko gwatumwa twakira, twifuza kurungikira ibiro vy'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ubu rero bariko bumviriza iyo miryango n'abo bahohotewe ubuzima, ariko mubo bumviriza urumviriza n'abandi baza nk'ivyabona nk'abakora mu nzego za leta, abo barabonya ubwicanyi buriko burakogwa, abo babakora mu nzego zitandukanye za leta, kugira bishobore gufasha biha umuco iyo sentare.
Umwaka uraheze abacamanza b'iyo sentare CPG bahaye uruhusha umushikirizamanza mukuru Madame Fatou Bensouda gutangura amatohoza ku vyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi. Maitre Armel Yongere avuga ko igikorwa kizoca gikurikira uyu mwaka ari ukurungika imitahe mpuzamakungu yo gufata bamwe mu bakekwa.
Umushikirizamanza ahejeje kwerekana neza yuko ivyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha, araheza agashyira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ivyo vyaha, akagira nabo ashengeza mu butungane. Ni ico gikorwa barimo rero barumatohoza twebwe nk'abashingwa manza turiko turobananya tubaha ibintu vyerekana neza yuko ibyaha byakozwe tubashira hamwe nabakorewe ibyaha rebo abituye sinari muzama kumana vyaha rebo duserukira twebwe hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco ku vyaha byakozwe rege tukibaza yuko muri uyu mwaka 2019 hashobora gukurikirana bamwe bamwe mu bazokwagirwa n'icyaha
abo bakekwa ko ibyaha nka byose biri mu madosiye abashingwa manza bashikirije sentare CPI n'inzego za leta muri byo byaha harimo bwicanye bw'ikirenga uguhohotera gateka kazi na muntu n'ibindi
hariyo bafashwe ku ngupfu cyane cyane abakenyezi n'abigeme hariyo amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwa muntu hariyo amadosiye ajyanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi ukabije ibyo byose twabihaye yo sentare kubera tuzi yuko biri mu byo yo sentare ishinzwe mu gukurikirana abitu yo sentare bose ubu unye bariko baraza gutanga ibyemezo abava i Bujumbura abava mu Burundi abava mu bihugu bahungiyemo urabona neza yuko abantu bashaka gukorana gufasha guha umuco umushikiriza manza wasanire muzamakoma na vyaha nabakora mu nzego za leta nabari ko bakora mu nzego za leta nabandi bari mu Burundi baraguma batanga makuru kandi bakemera yuko bashobora mugihe bakingiwe botanga ibyemezo vyerekana yuko ivyo vyaha vyakozwe kandi bakaduma ko nurutoki nabakoze ivyo vyaha
ku vitariki 27 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2017 Uburundi bwarikuye ku mugaragaro muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI Leta y'u Burundi ivuga ko ayo madosiye yose yitwariwemo ari imfagusa leta yagiriza iyo sentare kubikoreshwa na bimwe mu bihugu bya Burundi bidacana waka no Burundi yamara mushikiriza manza mukuru w'iyo sentare yemeza ko amatohoza ku vya byakozwe imbere y'iyo tariki atakabuza ko abandanya kandi abazokwagirwa nabo bagakubitwa intahe mu gahanga Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwiju rya Amerika
Banywanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 1 6 9 Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 3 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8 5 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi abana barenze imyaka 6 baracagira umwanda mutoyi baryamye. Abahinga mu bijanye n'inyifato bahanura ko bakwiye kuvuzwa umwe muri abo akaba ari umwigisha mu makaminuza Renovat Irambona arasigura kugena abavyeyi bafise abo bana bakwiye kwifata mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse.
Umwigisha Renovat Irambona umuhinga mu by'inyifato atangura sigura bimwe mu bituma nyamukuru bishobora gutuma umwana yigira ku mwanda muto wo mu buriri.
Novuga ko icambere ari kuba bafise abavyeyi nabo nyene bamaze umwanya muremure nabo nyene bigira ku mwanda. Bimwe bavuga ngo mu gifaransa heredite. Abahinga bavuga ko ibice 60% by'abana bavutse kuri abo bavyeyi nabo nyene baca bigira ku mwanda bigateba. Hanyuma ikindi ca kabiri ni ingwara zisanzwe nyene zo mu mubiri dufate bijya bitama infection urinaire canke ugasanga hariho perturbation hormonale ibyo mu mubiri nyene canke ugasanga uwo mwana afise agasaho ku mukoyo gatoyi canke ugasanga afise itiro rirengeje ku buryo niyo hoba ivyerekana yuko ashaka kuja kugira umwanda muto atavyuka bitamukundira ko avyuka
ariko kandi hari nibindi bishobora guhungabanya imibereho y'umwana gucyo bigatuma yigira ku mwanda naho yo bari yarabihevye
hariho nk'igihe umwana usanga hari ikintu cahindutse mu buzima bwiwe ugasanga habaye nk'umuntu yapfuye mu muryango canke ugasanga nk'abavyeyi bariko baravana divorce abavyeyi bavanye canke ugasanga nk'umuvyeyi yagiye mu mahanga yagiye kure canke ugasanga nk'umwana mwahinduriye ishure canke yahinduye aho muba ndongo abantu bimutse ivyo vyose utwo tuntu tuba twahindutse mu buzima bwiwe turashobora gutuma asubira kugira umwanda mu gitanda niyo yoba yarabihevye
ni kuvuga amajambo make ibintu bishobora kuba byaramuhungabanije mu buzima bwiwe
hanyuma nawe agaca avyishura ko akoresheje ubwo buryo
mbega umwana aherwa kugira umwanda mu buriri afise imyaka ingahe
gushika ku myaka 56 aho onye abavyeyi ntibari babwije no kuvyibaza ko no kugira ubwoba ni kikugera ku myaka 56 ni ibintu bisanzwe nuko nyene kundi umwana arekura umukoyo utungingo no vuga ngo tumufasha ntituba turakomera neza tuza gukomera neza ku myaka 56 aho rero niho acareka kugira uyo mwanda iyo bibandanije yararengeje iyo myaka niho rero umuvyeyi yoca atangura kuvyibazako
kubera ko hari zimwe mu mvozo zishobora gutumwa n'ingwara zo mu mubiri umuhinga Renevat irambona ahanura abavyeyi ko bovuza umwana mu gihe abandanije kwikoyora ko arengeje imyaka 6 hagataha umuvyeyi asabwa kwitwararika kutajya umutima umwana mbere akanamufasha kugira ngo bishobore guhera
cambere coco niyo nyifato y'abavyeyi ukwemera yuko bishika kandi kuyo mwana atabigira nimpaka ntibabandanye bagirisha vubo nyene bakitunganya inyifato y'abavyeyi irahambaye hanyuma ikigira kabiri nuko abavyeyi bayagisha umwana bakamubwira ko atari wenyene ko bashobora kumufasha kandi ibyo bintu bishobora gukira kugira uwo mwana atekana hanyuma hariho n'utundi tuntu duto duto abavyeyi bashobora kugira dufate kamwemerera umwana akanywa ibintu kumurango iyo umwana ahageze yuko aja kuryama nk'amasaha makenya mbere bakamwankira kwanywa ibintu kandi bakabivugana n'uyo mwana kugira ntiyumve ngo ni gihano mugabo yumve ko ariko aragira uruhara mu gukira
uryamanye n'umwana arasabwa kandi kumuvyura hagati mu ijoro kugira ngo aje mu kazu ka sugumwe umuhinga Renevat abandanya ahanura abavyeyi kwirinda ibihano nk'umuti ku mwana kuko bigira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwiwe
bene ivyo bintu by'ibihano abavyeyi biyumvira ni bibi cyane kuko iyo umwana agumye ahanwa kuri ivyo arashobora mbere no guheba kugira uyo mwanda mu gitanda mugabo agaca atora izindi ngeso zirengeye akagira izindi ngwara zirengeye niyo bariko baramuhanirako hanyuma ikindi naco nuko abavyeyi bataba babiteguye neza bakafata nk'umwana yagize umwanda haryamye bakamushira mu bandi bana burunganwe ngo bamuzomere canke bonyene bakamutetereza abene abo bana rero kagenda n'isoni zinshi cane bimwe bita mu gifaransa sentiment d'honte uyo mwana akaba umuntu atiyemeye akabona ari munsi y'abandi mu nyuma bikazomugirira ingaruka mbi ukuntu azobana n'abandi kuko yama yiyumva yuko ari munsi y'abandi kubera ivyo bihano bamuhaye bamutetereje
uyu muhinga yongera ko avuga ko ubuzima umwana yaciyemwo bufise ingaruka zikomeye muri kazoza kiwe
burya ibintu byose tubona mu bwana bwacu biradukurikirana dukuze ukuntu rero boba bara abavyeyi boba barafashe uyo mwana bakamukubita canke bakamuturira hariho n'abavyeyi bafata bagaturira umwana ku gapipi ngo bariko baramuvura ivyo byose birashobora gukurikirana umwana akuze iyo ageze mu bigero ivyo abavyeyi badukoreye n'ivyo batadukoreye n'ivyo bigira umuntu akuze gituma rero abantu bakuze twese tudasa tutameze co kimwe ni kubera tutaciye muri bimwe burya ivyo twaciyemo byose biguma muri twebwe kahise ntikigera gahera kagubandanya kadukurikirana niko kuduza umuntu akuze
umwana ashikanye imyaka 12 ataraheba kwituma haryamye bigira ingaruka mbi gusumba harimo nuko ashobora kugumana navyo imyaka yose ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Our Voices Ijwi rya Amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri televiziyo ikiganiro Our Voices mu rurimi rw'icyongereza bisigura amajwi yacu Icyo kiganiro kigizwe n'abakenyezi bane baturuka mu mpande zine z'umugabane wa Afrika. Umwe muri bo aserukira karere ka Afrika y'Ubuseruko. Nije Oriane Tangishaka mumenyereye mu makuru y'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Mu kiganiro wa Voices tuyaga ku bibazo bihanze umugabane wa Afrika bivuye ku vyumviro n'ivyifuzo by'umukenyezi w'umunyafrika. Tuganira no ku yandi makuru yo muri Afrika. Kaze mwese abumvira ururimi rw'icyongereza, turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook canke kuri YouTube. Fyonda like na subscribe, mwongere mu gisangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose. Our Voices.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Washington DC. Ku makuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini, duhere mu Rwanda aho dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire ku makuru yaranze inkino mu Rwanda mu mpera z'indwi turangije. Arahera ku rukino rw'umupira w'amaboko wa volleyball.
Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino y'umunsi wa kabiri mu cyiciro cyo kwishyura phase retour muri championnat y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo. Ku kibuga cy'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyi ngiro IPRS Karongi habereye imikino itatu. Mu mukino watangiye isaa yine, ikipe ya IPRS Ngoma yatsinze IPRS Karongi amaseta 3-1. Isaa sita hatangiye umukino wahuje ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB na IPRS Ngoma, urangira UTB itsinze IPRS Ngoma amaseta 3-0. Ikipe ya UTB yarongeye itsinda IPRS Karongi amaseta 3-1 mu mukino watangiye isaa 8. Indi mikino ibiri yabereye kuri stade ntoya y'i Remera. Guhera isaa 9, ikipe ya Kirehe Volleyball Club yatunguye APR Volleyball Club yitsinda amaseta 3-0. Umukino w'umunsi watangiye isaa 11 hagati ya Gisagara Volleyball Club na Reg Volleyball Club. Warangiye ikipe ya Reg Volleyball Club itsinze Gisagara amaseta 3-2. Benon Mugisha, umutoza wa Reg Volleyball Club, avuga ko byabaye ngombwa ko akora impinduka mu kibuga kugira ngo ashobore gutsinda Gisagara.
Nkuko abakinnyi batangiye, kuko twari turi ku expecting ngo bakine, ariko bakinnye. Nico cyatumye dukora iki duhindura abakinnyi. Duhindura na rotation ya y'ikipe. Marshall yajemo kugira ngo astopping number 7 wa Gisagara. Kandi agiyemo arabikora kabisa. Kandi abari barimo byari byanze. So nico gitumye dutsinda.
Ku ruhande rwa Gisagara Volleyball Club yari yatsinze amaseta 2 ya mbere, ngo kimwe mu byatumye batakaza umukino harimo no kwirara kw'abakinnyi. Twumve umutoza Dominique Ntawangundi.
Ntekereza ko wabuzeho concentration mu ruhande rwacu no kugira ngo twumve ko bishoboka abayeho kwirara gatoya abaho de concentration. Kino uko hari solution zimwe tutabashe kubonera igisubizo kujyanye n'abatakabo mu mpande ku mipira reception zanze. Ni sport ngaho turagenda tubitegura ubutaha buri tuzaba tubikosora.
Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo, ikipe ya mbere ni ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB n'amanota 20 mu mikino 9. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Gisagara Volleyball Club ifite amanota 19 mu mikino 8, Reg Volleyball Club nayo ifite amanota 19 mu mikino 8 ikaza ari ya gatatu. Ikipe ya kane ni IPRS Ngoma ifite amanota 10, IPRS Karongi ni ya gatanu ikagira amanota 8. Ku mwanya wa gatandatu hari Kirehe Volleyball Club ifite amanota 6, naho ikipe ya karindwi ari nayo nyuma ni ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR Volleyball Club ifite amanota 5 mu mikino 7. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wayo wa 13. Ku wa gatanu, ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Police FC ibitego 2-0 kuri Stade de l'Amitié kumumena. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino 4. Gicumbi FC yatsinze Etincelles FC igitego 1-0 kuri stade y'Igicumbi. Ku kibuga cy'akarere ka Kirehe, ikipe ya Kirehe FC yanganyije na Sunrise igitego 1-1. Ikipe ya AS Kigali yatsinze Espoir FC ibitego 3-2 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Kuri stade ubworoherane i Musanze, ikipe ya Lyon Sport yatsinze Musanze FC ibitego 2-1. Ejo ku cyumweru, APR FC yatsinze AS Muhanga ibitego 2-1 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Marine FC inganya na Mukura Victory Sport igitego 1-1 kuri stade Umuganda i Rubavu. Umukino wagombaga guhuza Bugesera FC na Magaju FC Nyamata ntabwo wabaye kubera imvura nyinshi. Nyuma y'umunsi wa 13 w'imikino, ikipe iza ku isonga ni APR FC ifite amanota 29. Ku mwanya wa kabiri hari Mukura Victory Sport n'amanota 26. Rayon Sport iza ari ya gatatu ikagira amanota 25. Ku mwanya wa kane hari Kiyovu Sport ifite amanota 20. Ikipe ya gatanu ni Police FC ifite amanota 20. Sunrise ikaba ya gatandatu n'amanota 18. Ikipe ya karindwi ni AS Kigali n'amanota 17. arindwi, Espoir FC ikazari ya munani ikagira amanota 17 nayo. Ku mwanya wa 9 hari AS Muhanga ifite amanota 16, Bugesera FC ikayikurikira ku mwanya wa 10 n'amanota 16 nayo. Ya 11 ni Etincelles FC ifite amanota 15, Marine FC ikaba ya 12 n'amanota 18. Ku mwanya wa 13 hari Gicumbi FC n'amanota 12, Kirehe FC ni ya 14 n'amanota 11. Musanze FC ni ya 15 ifite amanota 11 nayo, naho ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni ya Magaju FC ifite amanota 5 n'umwenda bitago 12. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Tuze mu Burundi naho dutega amatwi mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka atubwire amakuru makuru y'inkino yabaye mu mpera zindwi turangije mu gihugu ahera kwihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu.
Mu mpera zindwi twari turangije hatanguye ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu ku nkino 32 zabaye ku bibuga bitandukanye. Hari nkino zabonetsemo ibitsindo byinshi birenga kuri 5, izo nkino zigera ku 9. Interstar umucicaro cha kabiri watsinze Message Gishubi ibitsindo 7. Kansa United wo mu Kayanza watsinze Freedom FC wo mu Gisuru mu ntara rigi ibitsindo 6. Eglinoire w'Imaka Kamba wo mu cicaro cha mbere watsinze Libellule wo mu Cankuzo ibitsindo 8 kuri 1. Bujumbura City watsinze Mapenzi FC wo muri komine Mutima z'Intara Bujumbura ibitsindo 10. Olympic Star Muyinga watsinze Intara Myidakinyinya mu ntara ya Ruyigi ibitsindo 13. Flambeau de l'Est wo muri Rigi watsinze Betani w'Igitega ibitsindo 7. Top Junior wo mu Kayanza watsinze Unité FC de Mabanda wo mu ntara Makamba ibitsindo 12. Umuguru Kenzo watsinze Magara Star ibitsindo 8. Musongati w'Igitega watekereye Les Aigles Commerçants Muyinga ibitsindo 15. Abarorereye zimwe muri izo nkino basanga ibitsindo byinjiye ari byinshi biturutse ku itunganywa ry'ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu juno mwaka. Rashid Alfrede umumenyesha makuru w'inkino ari muri abo asaba ko kumwakuza uhugira igihindutse.
Ye kubwanje icyo mbaze kubona muri zinkino z'intango z'ikikombe cy'umukuru w'igihugu nuko ibitsindo biboneka mu kibuga ari byinshi cyane, bisigura yuko ugwego imigwi imwe idakina shampiyona ngaha nka zimwe twita les equipes corporatives ugwego zigeze kuri hasi cyane, kuko uhuye n'umukecuru cya mbere cyangwa icya kabiri uce tsinda ibitsindo 12 cyangwa hafi ya 10. Ejo naraganiriye n'abantu babwira nti kugira izi nkino za kubiri president zigira kanovera nk'iyi migwi itabisa ayikinira itari mu rwego rwa rwose tuvuge nk'abamwe bavuga ngo ni abawigeze cyangwa bara veteran abantu bakuye harya na hariya badakina shampiyona bari bakwiye gukina ubwabo nyine. Ibyo migwi yiyandikishije itagira kinira na hamwe ku rwego rwa rwose batangura ni bonyine bakina hagati yabo, hanyuma abambutse urwego rwa 32e bace bahura n'imigwi yifashe neza yo mu cyiciro cya kabiri cyangwa icyiciro cya mbere. Nayo ubundi usanga ari inkino zidafisha kanovera kubona umugutsingwa 8, 12, 12 kubusa. Ni ukuri barakwiye kubitanganya ukundi gushasha.
Abo rero izi nkino zo mu 32 ntizibereye ijisho, ntizinezeza abarorezi
n'akarorero kari hafi. Urabona ko abantu batakiza ari benshi kuza kurorera inkino mugabo nibyashika ku rwego rw'icyaka n'igishiri cya nyuma cyangwa icya kabiri gishiri cya nyuma mbere ni 18 gishiri cya nyuma uzasanga abantu buzuye ibibuga kubera ko imigwi ikina isa n'iri ku rwego rumwe. Mugabo mbariye urwego rw'inkino rw'abatama cyangwa abana wakuye hariya kunze muri komine ukaza ukabahuza n'umukangahe wa kane muri Premier League ni Primus League ikicaro cya mbere cyangwa icya kabiri ntaho bisabisana uvuga acatsindwa bicindo cumi. Nko mu mahiganwa y'umwaka uza igikombe cy'umukuru w'igihugu bari bakwiye guhindura formule.
Imigwi 16 yo mu cicaro cya mbere yose yararonse uburenganzira bwo kwinjira mu ca 16 c'iryo higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu. 15 kuri 16 yo mu cicaro cya kabiri nayo nyene yararonse ubwo burenganzira kiretse umugwi Volontaire FC wo mu Kanyosha wakuwe mu higanwa na Sante FC w'Ingozi ku mapenalti 6-5. Mwamenya ko umugwi uzotahukana igikombe cy'umukuru w'igihugu ariwo uzocuserukira Burundi muri rya higanwa rya Afrika ryo guhiganirwa igikombe mpuzamashyirahamwe Coupe de la Confederation. Amakuru ava mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru akavuga ko mu mpera z'indwi iryo higanwa rizobandanya mu cya 16 kirangiza. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha hanyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya kudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.